mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunzi, muri kumwe natwe miganiro vyenu genekerezo rya munani ukwezi kwa gatandatu muri 2018. Hano muri studio ndwi muri kumwe na Joy Diane nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri sanga mwumva ku mirongo migufi ya shortwave mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa kaburungu.com no kuri Facebook vewa radio yacu.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yaraye ateye igikumu ku ibwirizwa nshingiro riherutse guhinyanyurwa mu ijambo yavugiye muri komune ya Bugendana n'intara ya Gitega mu Burundi. Amaze gushyira igikumu kuri iryo tegeko, Perezida Nkurunziza yagize ati:
Mubimenye neza kuva uno munsi, iri bwirizwa shingiro ntiryahunyanyuriwe umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza nk'uko abansi b'u Burundi bari bamaze igihe babidumisha. Kubinyerekeye niyemeje kandi niteguriye neza n'umutima wanje wose n'ubwenge bwanje bwose n'inkomezi zanje zose kuzoshigikira umukuru w'igihugu mushasha tuzokwitorera mu mwaka wa 2022. Ni navyo kandi niyemeje kubandanya kandi nzobandanya ngendera mu gukorera igihugu cacu no kugiteramira gushika ku iherezo ryanje ngakwisa. Iyi ngingo ni integuro nziza y'Imana mushobora byose ku gihugu cacu, ku Barundi bose no kuri jewe nyene ubwanje. Imana mushobora byose niyo cabo. Mukaranga mutima kumugambwe CNDD watureze ukaturamura ubugabo ukudahemuka kamboneza mu mugambwe CNDD nago mamenyeshe abarundi namakungu ko tutazivuguruza ikiringo cacu kizorangira umwaka wa 2022.
Ayo majambo ya Perezida Nkurunziza ntasigurwa kimwe n'impande zitandukanye mu vya politike. Bamwe bemeza ko atabufindo burimwo mu 2020 Perezida aramutswe Burundi kuva muri 2005 azosubira kwitoza, mu gihe hari abandi bavuga ko bazovyemera atazosubira kwitoza muri antunga, mu gihe hari abandi bavuga ko bazovyemera babibonye. Ubundi mu kiganiro muri isanga co kwa gatanu twagihariye abapfasoni n'abigeme, ariko kwereka kutabona kumwe ibigiye gukurikira inyuma yo gushira umukono ku ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi rihinya nyuwe n'ijambo umukuru w'igihugu yashikirije abarundi n'amakungu. Twashimye kugaruka ku ico kibazo. Abatumire bacu biteguye kuduha umuco ni Jean-Claude Karegwa Ndenza ko avugira umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza. Karegwa, mwakoze kwita butumire bw'ijwi rya Amerika kandi nisange muri isanga.
Murakoze cyane, ndabashimiye kandi ndashimiye bariko baratwumviriza. Ndabonongera ndabaramutsa nongera nsaba imbabazi abakenyezi n'abigeme ko twabatwaye umwanya.
Oya, navyo nyene birabaraba kuko ni ubuzima bw'igihugu cy'u Burundi na politike baravuga ko bashaka kuza barayijamo cyane gose.
Aho ni byiza n'amata vya y'amavuta.
Yego. Ubundi tugiye gusangira ijambo ni Frederic bamvuga inyumvira yigeze kuba icegeye cy'umukuru w'igihugu ubakaba arongoye umugambwe Sawanya Frodebu. Amahoro ngaho mu Bubiligi, Perezida bamvuga inyumvira.
Amarone za Gadiana magira ngo kandi na jewe ndamutse abo baza kutwumviriza tuganire. Na cyane cyane ndamutse na Jean-Claude ngira ngo aratubwira ibintu bizima byofasha igihugu ngira ngo kuva muri kano kaga kirimo.
Yego, nuko rero tuduge ku ijambo mpereye kuri mwebwe nyene Frederic bamvuga inyumvira. Murumvise iby'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavumereye ejo, makiriye gute ayo majambo?
Burya twebwe turamaze imyaka 13 tumwumviriza mu majambo akunda gushikiriza abarundi. Rero hagera igihe umuntu yumva havuga ibintu ntibikurikizwe agateba akakurikizere kuri mwe na babantu bavuga ibintu bidakurikizwa muyoboke mwaka 2012 yari yavuze ati jewe sinzitoza mu matora y'umwaka 2015 ariko hagira hagere yavuze ati umugambwe wanje wabinsabye ati kandi ubinsabye sinokwanka ati abanyagihugu babinsabye babinsabye sinokwanka nigiki konejo hageze atazovuga ati burya bamwe bahora babinsaba barasubiye kubinsaba ndavyemeye yuko ntobahemukira ico ni kibazo twebwe kidashobora kudusamaza kuko tuzi neza ingene asanzwe avuga ningene asanzwe akurikiza yadakurikiza ibyo yavuze
muri make mutsi iryo jambo yavuze ntimwemera ko azoyisha mu ngiro
kandi ibyo tumaze kumva ibyo tumaze kubona ari uko uyu munsi avuga ibi bagacaka birakavuga ibindi
karegwa murumvise Frederic bamvuga inyumvira atayo majambo ntitwemera byukuri kwazoshigwa mu ngiro mwebwe ayo majambo muyasigura gute hanyuma mwibaza iki ku vyumviro vya Frederic
reka ntangure ndamutsa nyakubahwa Frederic bamvuga inyumvira uko nawe yandamukije hanyuma kandi ndabumenyeshe yuko mu bisanzwe si byiza ahubwo nagomba guhera kuri we Diane numvise ko mwavugije ijambo nyine cyubahiro umukuru w'igihugu yashikirije ukuntu mwavugije iryo jambo mwahereye munsi muja hejuru hajya yo muhereye munsi muri montage mukaja hejuru ijambo kumve ntigira kanovera ryari kugira
mushatse kuvuga iki guhera munsi tukaja hejuru
gakare yuko mwahereye munsi muvuga ahavuga ati mubimenye neza kuva no munsi muja guhereza muti basokuru bara yamaze batumugabo yihindukiza
mukagore iyi nkuru twashizemo twa nivyo twakase agace ko ntitwari gusubizamo inkuru yose twafashe agace k'ijambo ni kamwe mu gace k'ijambo giwe si jambo ryose twafashe
iyo mufata uduce tw'ijambo ibitangura bigatangura ibihereza bigahereza nimufate ngo muve munsi mwacurika ijambo
nta jambo twigeze ducurika muradutunga uko twarose inkuru
ndagusubiriza Diane ndagusigurira neza kuko jewe nkora mu biro byandika ijambo ry'umukuru w'igihugu ubu no mwenye tuvugana ndarifise imbere y'uwanje ndazi uko yavuza kurikiranya aho mwahereje ni kigabane no vuga ni kigabane cha 40 mwahere ku kigabane cha 41 muja ku kigabane cha 33 nakanga
ni inkuru muradutunga gose karegwa ntitwobite bakocane gose kuko bundi muravuze yuko mukora mu vy'amajambo haragera igihe umunyamakuru wenye nayo ikora akora inkuru akavuga ati ikindagikuyemwo kiri andakigumijemwo ijwi rya America Washington DC rero nivyo twebwe twafashe inkuru yarungitswe n'umunyamakuru wacu igitega bikurikiranye hama tuvuza ku gace nuko rero tuduge ku ijambo umukuru igihugu cyo Burundi azokinjira mu 2020
uko twubaha amenyesha makuru nabo bubahe abantu kuko amakuru ava muri twebwe ava mu gihugu ava mu bantu mutagiye murubaha abantu gera ku mukuru ku ijambo giwe muruba ko atari byiza cyane ariko naco reka
nitwa murenge ya Karimbi ariko mudutunge karego nta Karimbi twa murenge twavuze ibyo yavuze yego
kandi ku ijambo giwe mugafata ikigabane yavuze ati nkuko abanse burundi bamaze imisi baridumisha araheza aravuga ati iribwirizwa shingiro ryahinyanyuriwe ineza iteka nitekane na kazoza keza ku Burundi na bene Burundi iyo ukuyemo akajambo nkako gafisa kanovera bari ikintu ugomba kunyegeza mu ijambo ry'umuntu izo nabyo
reka basi tuduge ku ijambo hama
kuko igeje mu barundi barajyumvira
tuduge ku ijambo ego muri make reka tugaruke kuri iryo jambo nyene karegwa Frederic bamvuga inyumvira ati twe ntitwemera yuko ivyo yavuze azo bishikiriza gucyo nyene hari nabibaza ati mbega yawe yaravuze ko vyo kuri nyuma ya 2020 atarimwo canke bizogenda gute azo kinjwa muri 2020 canke
Ijo Frederic bambuga inyumvira yavuze si byo na gato ya mubeshye yuko mu 2012 yari yavuze ko atazo kwitoza mu 2015 ahubwo uko byagenda mu 2012 nibo nyene baguma bamusokoroza ngo mbega zoba zo kwitoza
bandi
abo nyene bo mu migambwe itavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi bari mu ba Frederic bambuga inyumvira n'umunyapolitike wa kera cyane twubaha bobo rero cyane turabizi muri politiki umunwa Nkurunziza abantu benshi baratinya ko bahiganwa nico gituma ubona niyo amatora aheze baca bigumura bakagenda yasabye ko novuga ibintu bizima kandi amwemereye yuko nja kuvuga ibintu bizima izo yavuze rero ejo ibugendana
yego
ni hamwe nyene urabona na ni imana abantu bashobora kuyemera bose ariko yavuze ukuri n'umuntu w'umugabo atihindukiza ku ijambo yadusubiyemo ivyo yavuze mu ndahiro yarahiye igerekezo ya 20 myandagaro umwaka wa 2015 gari kwashikirizwa amabanga ati iki ni kiringo canje canyuma uko mwibwizwa shingiro ryo 2005 rivuga neza yuko umukuru w'igihugu atogwa n'abene gihugu bose mu kiringo cy'imyaka 5 cisubiriza rimwe izo nabyo nivyo byabaye mu 2010 ijya mbere birasubira bira mu 2015 ijya kabiri atarabwiye abandi n'amakuru ko ari ikiringo ciwe cha nyuma kandi yaraye abisubiyemo n'umugabo rero w'ijambo yavuze ko umugabo yihindukiza kukira mu kirago
atindukiza mu
ijambo abantu bameze nka Toma yanze kwemera ko Yesu yazutse kandi amubona barabaho ariko Yesu yari yazutse
ego karigwa muti ivyo yavuze yaje ashimangira ivyo yavuze ariko ararahira ku igenekerezo rya 16 kwezi kwa gatandatu muri 2017 mu kiganiro cinzego z'abavugizi ba leta tacabire mu ntara ya Cankuzo mwari mwavuze ko abarundi bamusavye ko asubira kwitoza atacobuza ko abikora ari nka hamwe rero ibo musabati turabigusavye nyako ha president asubira witoze azo bikora canke
ibyo urabona mu bisanzwe abarundi ba iyo umuntu asavye umuvyeyi urana umuvyeyi w'abarundi iyo umuntu umwana asavye umuvyeyi ikintu ataca afise kidashoboka ntaca aja kwiba ntaja kubera aramubwiye ati mwana ni wihangane ibi nibishoboka tufatira ku ijambo yadushikirije bisigura yuko naho bo bimusaba urumva yobaha ibishoboka ariko umuntu atanga ibyo afise urumva rero ibyo azoduha nibijya yatubariye niturondera ibindi ntihagire urondera ibindi ibisigaye noneho amategeko arabitomora neza neza
Mudubandanye muduga ku ijambo karegwa turacari kumwe karegwa muraca twumva Jean-Claude Karegwa ndenza ko ndumva umurongo wa telefone utabandanije tumutora ariko reka muhinga bw'ivyuma basubire bamurondere hama tubandanye Frederic mwebwe turacari kumwe mu gihugu c'Ubirigi murumvise ivyo umuvugizi w'igihugu c'Uburundi avuze ati nivyo yarabivuze ntazokwihindukiza uko bigenda kose iryo jambo niko rimeze ivyo ibabwiye unye murabona ko bizokunda
mbere yuko nishira kuri ico kibazo ngirangaruke ku majambo abiri jambo rya mbere nuko abo yitango nabanzi bigihugu rashobora kwitumwanzi w'igihugu kuko umuntu avuze ati iryo bwirizwa tubona ryakorewe umuntu yitwa Nkurunziza Petero muzo konchamba mwasi w'igihugu n'ukuri habe namba kuko iyo turimo turavuga ingendo ya demokrasi nuko umuntu ashobora gushikiriza ibyumviro byiwe mu rupfasoni adatukanye rero nta gitutsi kirimwo mvuze ndi iri bwirizi ngire ndaribona rigiriwe umuntu birashobora kuba atari byo mugabo jewe ndiko ndandiga ingene ibintu biba byubake nkaraba ijya bwirizwa nshingiro nkaraba ibintu birimwo nkaraba ingene mu byukuri ubutegetsi buri mu minwe y'umuntu umwe ngira nuwo bazuba basangiye gutwara yitwa umushikiranganji wa mbere no cyambuga irigirizwa rirafise umuntu riraba rero kuvuga ngo ndabivuze uko simba ncitse umwansi mba ndiko ndagira intererano ngashikiriza aho magazi cyo ni cyambere icya kabiri
muvunagura
jewe itariki 26 z'ukwezi kwa munani mu mwaka wa 2005 jewe nari mu kigobe mushinga ntahe nkuru nziza yatsinza amatora bariko baramushikiriza ubutegetsi musenyeri Pio Ntukamazina yarafashe ijambo harya baba bariko rasengera abategetsi bashaca aravuga ati nyakuba wa perezida n'ubwa mbere tumenye igihe umu perezida yinjirira gutwara tukongera tukamenya n'igihe azovira muri ubwo burongozi atanguye ati rero twagira tugusabe nyakubahwa n'ikiringo cawe cahera ubwa mbere wakoze neza tuzokongera niba bakoze nabi ntuzogora abarundi iryo jambo jewe ndagibuka niho nari rero nagira mvuge nti burya abantu bamenyereye ingendo yo kuza baravuga bivuguruza uyu munsi ntiwovuga ngo jewe sinza kwivuguruza kandi ejo wari ivuguruje kabiri gatatu aha hari ibindi byinshi no vuga ariko cyo canzanye mugabo nimo ndavuga nti namba yibaza ko atazogumaho azogenda sinangombwa ngo nabimenyeshe kuko turamaze kubona benshi babimenyesha ngo bazogenda kandi ntibagende siwe wa mbere nacyo gituma rero nta kintu na kimwe cemeza yuko byukuri azogenda kubera iki nuko ibwirizwa nshingiro twari dufise ryo mwaka wa 2005 ryavuga ko umukuru w'igihugu atwara imanda zibiri bakavuga ati iyo manda ya mbere ndayikuyemwo jewe nemeye yo guhera mwaka wa 2010 nzengera mwaka wa 2020 mugaba kibagira ko manda itangura umunsi umuntu umukuru w'igihugu arahira igahera ikindi gihe umukuru w'igihugu amusubiriye arahira rero ibyo ni ibintu byanditse simba ningera twa biruka turana biharira ko umwanya munini ya none ni yaguma ashaka kugenda azobagiye yisunzira ihe bwirizwa nshingiro
ego karego murakoze kugaruka ku murongo wa telefone mushinga ntahe karego
sije ahubwo murakoze kungaruka na rimwe mwari mwankuye
oya ntitwovyubahuka 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 kubikora muravyumvise ko mushinga ntahe bamvuga inyumvira vuze ati ntibikunda kwa vyemera kandi ntitunabitebe ko vyanse kwa vyemera namwe muvuga ati ko bikose bizogenda uko nyene ariko imbere ko mugenda yashatse kumenya umuco kuvyerekeye ico umukuru w'igihugu c'u Burundi yavuze mu kuvuga abo bansi b'igihugu c'u Burundi
abansi b'igihugu cy'u Burundi barimo mu Burundi harabo twita bampemuke ndamuke harimo na basesa nkuyoze ariko ibihugu byose ku isi birafite abansi urabizi urabona nta gihugu na kimwe ku isi kidafite abansi yagiye n'abakunzi abo bose bipfuriza inabi u Burundi abo bose batega iminsi abarundi abo bose bashobora kubonera umuntu iby'Imana itaberetse bakavuga ko azoba umukuru w'igihugu ubuzima bwe bwose cyangwa yuko azotwara inyuma y'umwaka w'ibihumbi 34 bakabyumvisha abarundi bakababyinjya umutima bakabyumvisha amakungu ubwo mu makungu akuremo akarenge abantu bacika ivutu abo bose n'abasi b'abarundi
ni nk'abanze ga mushinga n'akarego
yagomba kugira imigambi avuga ati niko ngira imigambi ndayitegurira kazoza agira ati jewe y'ubu numva kimeze gutyo sinzane imigambi
abo ni nkabanze
ariko tuvuga ati mu Burundi biracika
abantu
barapfa
dutanga uturore
abo nabansi bigiye uko bacha batuma n'umunyamitahe yoza n'imitahe mu Burundi naheze ngo bandage yoza n'imitahe mu Burundi abo rero barahari niba bagiye kuvuga yuko ibyizwa shingiro byahinduwe kugira ngo Petero Nkurunziza azobandage umukuru w'igihugu kugeza mu mwaka w'ibihumbi 34 none abantu batavugira ukuri igihugu abantu bahuguza abantu baca imitima abarundi baje kubeshera umukuru w'igihugu bakabeshera n'abashingama n'abatunganya amategeko mu gihugu umva ari abakunzi b'igihugu
ni nk'abandi gakaregwa kugira ngo ntitubatebe ko batari nungane nk'abandi abo bantu
abantu nakubwiye barimo abanyamahanga barimo abarundi bamwe bataye umurongo singomba kuvuga ngo ndabadome kuri utuki uvuge ngo
murakoze cyane reka rero duce tubandanye ego duce tubandanye hanyuma igitumye umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga yuko mu 2020 atarimo kandi itegeko ibwirizwa nshingiro rishasha ryamuha ubwo burenganzira bwo gusubira kwitoza n'igikahanini gakareko
icyo kibazo kiratomoye cyane ubwa mbere umenye yuko iryo bwirizwa shingiro naho rimuha uburenganzira ntirimutegeka kwakira ubwo burenganzira wenyene avuga ati ko natanze ijambo nk'umugabo nkaba naravuze yuko ikiringo cyanjye nticarangira mu kwezi k'umunani 2020 nzokuramo akarenge avuga ati sinohemukira abarundi avuga ati umugabo mwese ndefde dorofisa karangamutima tugendera ugashira imbere ubugabo ukudahemuka kudahemuka n'umugabo n'akarangamutima n'ukwemera umugabo ijambo yaritanze akaryubahiriza ngizo imvo nyamukuru zimutuma gusubira kwibutsa abantu ati nimureke guhendwa mureke gusoma izo byandikwa mu binyamakuru izo byandikwa n'abamenyeshamakuru bataye umurongo sivyo na gato ivy'ukuri n'ibindi ababariye aho twereca tumwemera kuko izo amaze kutubwira akabikora tubazi ko ari byinshi n'ibyo bikorwa n'ibintu bitoye cyane
murakoze cyane gose ejo rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga usivye rero umushinga ntahe karegwa turi kumwe na Frederic bamvuga inyumvira turaza guha namwe bw'inshuti bakunze muri komera twumva muri irya nino akanya kugira ngo mubaze ibazo mufise wa mbere ni junior turi kumwe ku murongo wa telefone junior ikaze ku ejo rya Amerika
Akoze ndabashimiye mbagire kuramutsa abatumire.
Barakumva.
Bose ndabaramukije.
Uduge ku ijambo uhereye kutubwira aho uri.
Ni fodi Jean Danish yero manira kiza nkaba ndi mu ntara ya Muramvya. Jewe cyo nagira mvuge kumure kubatumire baba Jean-Claude Chanke Leonce.
Ni oya ni Frederic bamvuga inyumvira si Leonce, ni Frederic bamvuga inyumvira.
Nagomba kuvuga ko ari Burundi kuvuga ijambo kuba ijambo rivuzwa barundi bamwe bakabona bakarishima abandi bakarinegura ni bisanzwe mu Burundi izo vyama vyabaye mugabo Burundi kugira ngo bishobore gutera imbere twoja ku majambo ahubwo kugira Burundi butera imbere boja ku abarundi bo kwihangira y'ibikorwa ibikorwa biteza imbere igihugu bigateza imbere umwene igihugu ibikorwa bituma Burundi butera imbere n'abarundi batera imbere kuko ijambo nyimba ryavuzwe bamwe bakarifata gutya abandi bakarifata kuriya ni byerekana yuko abarundi batizeranye mbega umwe wese ukwibaza ati mbega abarundi twese twokwizerana gute ivyo navyo nta yindi nzira atari ibiganiro bihuza abarundi bose ivyo abarundi twese dupfa cyangwa abarundi bose buba bapfa bikaganirwa bicaye ku ntebe bose bataravye amoko umuntu amwesha nk'intara
mugabo
urabona harakenewe ikintu cyo kwizerana mu Burundi
urakoze gose urakoze Daniel Junior
ego n'usaba ko abantu bose bicara hamwe bakaganira kugira batore inyishu irama guca ijambo rigashikirizwa bose bakaryumva kumwe
urakoze cyane gose ugira umunsi mwiza ngahe Muramvya ego Frederic murumvise umukunzi w'ijuru rya Amerika I Muramvya Dani ati icabona ahubwo no kwicana abantu bakavugana ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ati ni mu 2020 nzo bampejeje hama bikaba bivuze imbere yuko haba ibiganiro byari byaratanguye kuri bamwe bibandanya murategekanya guca muvuga ati reka tubandanye ivyo biganiro turaho ingene biva mu nzira canke muzorindira muri 2020 murabiko bigenda
ubwa mbere nagira ngo nse no wunganira uyo munaje kuvuga ndamubwira nti mu byukuri mu nyubako ya demokarasi umukuru avuze icyumviro arashobora kuronka abandi bantu bavuga bati jewe ndakibona uko jewe ndakibona uko aho nta kintu kiba cononekaye niko bimeze no mu rugo singomwa uri umushenga ntaye mu rugo uvuze ijambo mu faso na cyaryumva uko canka abana bose bace baryumva neza kumwe urashobora kuvuga ati murashira kuvuga ati oya ndahaga papa uwo twahaje sinsobanukiwe aha none kuko wavuze uko ubwo heza ukitonda ugasobanura abantu bakabyumva kindi nshimye avuze ati kuryanga abantu ba first ingingo imwe bumvikanye tora umwanya uganire nabo bantu bose ma muri kumwe abo vyega hanyuma mufata ingingo mwumvikanye wibuke neza iki kibazo kibwirizwa nshingiro ingene cavutse ingene mwaka wa 2014 icaje mu namashinga amateka abanyarundi bakavuga bati nicoza ni mukireke kuko turacyafite amasezerano ya Arusha aracyadufitiye akamaro ariko ntibashirwe bakakijyana mu namashinga amateka naho nyine ntigikunde rero bisigura iki mu nyuma ati naho bidakunze reka tugende tubaza abanyagihugu amagambo mwibuke ko kubera ijya ngingo yari yafashwe imyaka yo mu 15 cyo kugenda mu matora ku nguvu kandi abantu bose basemerera nibyo byabyaye iyo imfuza abantu bibyara abantu benshi bapfungwa bibyara abantu benshi bahunga uyu muti rero gacho utavuga muti mu gihugu hagati nimuze tuganire mwebwe twebwe twiganirire bajya bahanze mu gihugu bagiye na kazi kabo twagende Arusha leta ikaza ndetse umugambo ukaza bakaza kudindiza ibiganiro
kugira ngo tuvuge dusongora
kugira ngo shikirije nibyo byari ngombwa mugabo uyu muti cyo turimwo siyo nzira timo turakurikiza hariho gushaka kumuntu ashaka kwerekana ko akunda abarundi kurusha abandi ari wabwirizwa kufata ingingo abarundi abwiza gukurikiza abandi no kamera nta jambo dufise
ari nka hamwe
twari hanze nta jambo twari dufise ko twagiye mu biganiriro ntazi kuko yadusuzuguye
reka ntaco tubaze mushinga ntekaregwa kuri ivyo vy'ibiganiriro ko mu 2020 ico kibazo c'amamanda twumva umenga kizohava kidadanuka ivyo biganiro nka se wa barundi se barundi birategekanije ko bica bifata intumbero kugira ngo amatati agabanuke imbere y'ibihumbi 2020.
Urakoze Diane, ubwa mbere hoho unkundire nkubwire neza ko nshimiye Danije niyo bimuramza kandi yavuze neza gusa ibigoye na Federic nyine abivuze ibiganiro bihuza bose biragoye abantu bose ubwo umwana bahuriza sinzi ko n'ibyo bihugu by'iwanyu mukore hamwe biteye imbere bishobora kuronka nk'abarundi bose icyumba bahuriramo kugira ngo baganire ibiganiro bihuza bose ntihagire umwe azasubira kubivuga ko ntibishoboka abantu bose nibafise ahubwo n'ukuri naho uri umuhinga guta ku isi kugira ngo umwana bahurize abarundi bose uzuhambarire aho abarundi miliyoni 12 uno munsi ashobora guhurira ntibikunda
hari haba baserukira abo barundi hari haba baserukira abo barundi nko mu 2018
aba baserukira rero abo bama bahuye kandi bazohura n'inyuma y'ibihumbi 2020 bazohura
hama abo bari hanze igihugu nabo
akabinoganza ati kuganira kuje inama n'ingingo nibyo byadushikanye ahadushitse uyu munsi tuzo ibandanyiro twabigize umuco tubigira umugenzo tubigira akaranga n'akaranga mutima biramaze kuja mu misese no mu misokoro mu maraso by'abarundi tuzobana yatuganira
ivyo biganiro tuvuga
kandi bigize kunambwe nziza uburundi gice gisemo ya mbere yarabaye bivuga singiro byabonetse bivuye mu biganiro byahuje abarundi bose bo mu migwi yose mu ntara zose mu buzi bwose bibuhagarikwe na wa mugwi wari ujejwe ibiganiro bidakumira bihuza abarundi barabona ko aragahaze
ego hama bo bari hanze nabo
ko mugwi usanga abarundi bari hanze nabo iyo bari kugira ngo baganire aho bose ba Federic umuntu yagenda akabarondera akabahebura yarusha rero umuhuza umuhuza w'abarundi nyine icyubahiro perezida we Kaguta Museveni n'umufasha wiwe Benjamin ya Mukapa barabahamagaye Arusha Arusha rero baragiye baraganira mugabo icagaragara mu biganiro abarundi bobo bari mu Burundi bafatiwe amaboko imugongo n'ibihano by'agacinyizo bafatiwe amaboko imugongo nabo banyapolitiki barondera inyungu zabo bipfuza ko abo bari Arusha bo binyarutsa nk'uko bari mu Burundi bagomba kubinyarutsa kugira ngo Burundi busubire mu gihateka n'itekane haza amahoro arama haziterambere ridakumira abo nabo bagomba bateza bagumye batebya ku nyungu zabo bagomba kuvugira ngaha n'ubu ndagenda muremeshe ku biganiro iki ni gihe cyiza rero cyo kuganira abarundi bagiye kuja hamwe baje baraganira kuko iyo batoreye umuti ibibazo by'ibwirizwa shingiro bashobora kwiga ibindi bibazo bijyanye no gukingira ibidukikije ibibazo by'indero ibibazo by'ubutungane
muri abo muvuga
mu Burundi bazokwamaho abarundi bazokwamaho baganira na tekano
muri abo muriko muravuga harimo nabo ba Frederic bamvuga inyumvira bari hanze bavuga yuko mwe mwase kumwicarana
abo n'abarundi bafwije ubwenegihugu na imibene wacu n'abavukanyi bacu niyo perezida umukuru w'igihugu yari yabateye akamo ati turabasabye batahuke baze dutegure amatora y'ibihumbi 2020 ni dushobora kwibaza ingene turabakumbuye cyane ahubwo siwe twubona n'ejo baraje
batubwire
ibyo bintu bibabakiye bama bavuga bavuga twebwe tutabona kumbure babyumvira kure kumbure imitima yabo hajya kuba kure y'ibintu hajya nk'umuntu uri kumubwira nk'iyo Amerika ingene imeze ko hari inzu izo biti byagaza juba magrates kera ashobora kutavyemera
murakoze cyane gose mushinga nta karego ego bavuga iyumvira murumvise karego ivyo yavuze ngo mu Burundi barabakumbuye ni mutahe mugiye kubikora inkumbu zigabanuke
ari ibintu bavuga mu gifaransa ati disophisme ni kuvuga ibintu umuntu avuga ukamenga nibyo kandi atari byo ndasigura ndasubiramwo twaragiye yarusha n'umugambwe uri ku butegetsi ni leta bakigeze baza ngo bashake kuganira murabaza muri abanyamakuru mushinga ntahe William Mukapa yahora atwara Tanzania yarabasenze ati ndabasaba muze muganire akabasangi Bujumbura bakamubwira bati turemeye tuzoza hagera ntibaze none uyu munsi byavuga n'ibiki icyo ni cya mbere icya kabiri ni uko burya iri tegeko rishaka ribwirizwa nshingira ahegeje gushyira ku mukono burya by'ukuri icyo kintu cyamubuza ko yari kuza kuganira hanyuma akazorigira twumvikanye twese yayihutiye iki mu by'ukuri burya iryo bwirizwa nshingiro ahabwo dusigurira akarusho umunyagihugu azogira akarusha kumunyagihugu yokuramo ubona ko hajya bwirirwa nshasha bwirirwa rishasha ngo yitwe bwirirwa nshingiro burya irya mbere ryari ribujije iki kuko nagiye yavuye mu biganiro ubundi tugomba gutangura bega ko twari twacita ahantu abarundi bagahura avuze ngo ntahangwa abarundi bohurira wa mwishuye uti no nenone ko mu mwaka w'imbiri mwaka w'igihumbi kimwe amajana cyane ya 98 gushika mwaka w'igihumbi bibiri abarundi baserukira abandi mu migambwe mu madini b'abakenyezi ugwaruka barahuriye Arusha baraganira ibyavuyemwo byarerekanye yuko byari ingirakamaro kuko haheze imyaka cumi biriko biratuma mu gihugu imishamirano igabanuka abantu barasubira kubanana nk'abantu kwemerana none hera abo tugeze arasubije inyuma
kuri ibyo navyo vyuko bavuga yuko ubunye basavye ko mutaho ukabwira ngo mutegure ikibuga imbere ya 2020 kugira muzoshobore guhiganirwa gusubira kuba gutwara nk'igihugu cy'u Burundi navyo bimeze gute
wawumva bashaka abantu bandi bantu bataha batware
yavuze yuko abahaye karibu babarindiriye cyane
bego twara urumugambwe nokuvuga umugambwe ugira amategeko umugambwe uragenda mu gihugu umugambwe uragenda kuganira n'abanyanyi bawo ariko uyu munsi je narababariye imbere yuko mpunga naragiye ahantu mu ibugenyuzi naragiye mu gihogazi naragiye mu yinga naragiye za murambi ibyo naho ransanga naho ndavuga ku maradio nasanga ko baba polisi zabimbonera kure abarongo y'umugambwe batigera umugambwe uri ku butegetsi batigera bemera ko dushobora kuganira ngo tugire ikintu dushikako
ego nuko rero turafise kandi na bugabo ku murongo wa telefone bugabo ikaze nawe kujugi Amerika bugabo
alo
ikaze kujugi Amerika aho herereye hama ikibazo canke intererano
ni bagabo si bugabo
ni bagabo muradutunga yego aho muherereye hama ikibazo canke intererano
yego je ndi mu Kirundo ibusoni niko ndakurikirana kino kiganiro muri isanzwe biteguri ni vyiza kandi biraremesha ubona ko twamenya no kuri kwishi ariko nagire nshime cyane cyane uwo muvugizi n'uko y'igihugu adusigure kandi akatwerekane ko ngira ibintu bimeze nivyo biraduha icyizere gikomeye naho mbona umenga n'icyubahiro umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza benshi bari bamushashaye ariko nyine akaba yaravuze ati jewe isinzwe kwitura ku kirango cyangwa kizohera mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri rero ikintu cyasanga mu Barundi ingorane cyane cyane mu Barundi barakomantaza imitima naho atari bose ariko nkavuga nti kuvutura byo twabitegeye kandi dukwiye korosha umutima tukumva tugategera n'ijambo rivuze mu Kirundi twategeza kuritegera nk'uko biri kuko twabitegeye urigo ibyo byo kuko dushyiramo ayandi maparamete tuvuga duti kumbe byo kwishyira ko nibaza ko turindira dutekanye
urakoze cyane rwose ugira umunsi mwiza ngaho iyi mu Kirundo
ariko nagiye ko gatoya icyo bavuga imyumvire yari ivuze yavuze ati mbega ngo tubariza Frederic ngo tubariza Kalera kugira dusigire icyo umwenegihugu azokora mu buryo bwiza ashingira yewe sinzi sinamwishyurira mugabo ariko ndazi harabaye bihuza abarundi mu Burundi ibi rero byo ni byiza shingiro twararirazi turasoma turabitegera
ariko
byinjira byinshi byatanzwe n'abenegihugu
urakoze kubera ko hari ariko ibibazo yabajije Karego reka aze kucishura ntukimwishurira ari ngaho urakoze cyane ubwira umunsi mwiza
nabyo navuze ko ntamwishurira
ubwira umunsi mwiza turase kandi na Bigirimana ku murongo wa telefone Bigirimana ikaze nawe kujugi Amerika Bigirimana agatelefone kiwe turumva kadashoboye ko tumugumana turongera tugerageze kumuhamagara Karego murumvise ivyo bagabo avuze mu ntara ya Kirundo
Bego cyane bagabo wo muri commune Busoni mu ntara ya Kirundo ahubwo nari kunezerwa iyo mureka n'umugoboze akabandanya akavuga
ni kuko
twebwe abene gihugu mu bisanzwe nta ntangingo dutegeka abene gihugu iribwirizwa shingiro ryose ubona ni ryabo ryavuye mu byumviro byabo baterereye kandi inkuru nziza umukuru w'igihugu hageze ku ibwirizwa shingiro atanga intererano uwundi murundi wese niyo agiye gutora afise ijwi ringana n'iry'abandi barundi bose mu bundi bamwita legal electeur mu si iwanyu muri Amerika ntabahari kandi yamara avuga yuko abarundi ari abakoresha ari we wari umukozi bamuhaye akazi yemeye kubakorera ababera umusuku mwiza naho wumva benshi bacika ivutu bakavuga bati none ga yemwe bagenda umuvyeyi wacu bavumenga babaye impfuvya ariko byose ni bisanzwe abarundi bazobimenyera nshaka rero ndamushimiye bagabo kigira nico mbwiye Frederic bamvuga inyumvira ingingo nyiri cyo pete uzeraye atangaje yuko atazobakira umukuru w'igihugu nyuma y'umwaka wa 2020 abonye na ba Frederic na bagenzi we byarababaje kuko yaramaze iminsi ariwe bogera ko ukubesha abarundi n'amakungu ngwe mama wanje ngo na bu president yagenewe kuba umukuru w'igihugu imyaka yose ubu rero yaragi nubwo yuko yabasetse ya gatabi aho bahora basoroma nuko yashize bariyeri ku murima yazitiye umurima bahora basoroma
tumureke agira icavuze yego tumureke nawe agira icavuze
kutemera ijambo yashikirije nibisanzwe nakubwiye abahakanyi bama bariho abantu bahakana imana bahakana ukuri bavuga ikintu cera cirabura
reka tumureke agira icavuze nawe reka tumureke agira
icavuze ibwirizwa shingiro rizanira abarundi nakahe imbere uko ndamwinyisha kuri icyo kibazo nagerageje ko sishaka yuko basa sinipfuza ko boje bagaruka kuri Arusha kuko barundi baramenye yuko ayo masezerano ya Arusha bavuga yari amasezerano y'amagabura nyama abanyapolitike bagiye bagahura bakagenda bakavugana ta muntu n'umwe yabatumye na mundi n'umwe yari yabatumye
burya ejo
ndakuze ndafite imyaka ikwiye ayo masezerano honyene baranze kuyasinya yose bavuga ngo hari amareserve dusigaje rimwe bita kubangira ngo turabangiye
mu yandi majambo rero ayo masezerano
byose na nakiyo bashize mu ngiro kese kugabura ibanza muri leta byose barabiretse
none
Nkurunziza nyene yaje kubishyira mu ngiro inyuma yabo none ayo masezerano bemera bakongera bagahakana bahendande byose by'amasezerano tuza barundi bahuriye n'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi
murakoze cyane rwose umushinga ntahe bavuga inyumvira murabyumvise ibyo karega avutse
njyewe ndabyumvise sinari nzi yuko umuvugizi w'umukuru w'igihugu ashobora kuranda agati ibintu nk'ibyo nagira ndamwibutse yuko aho Frodebu yari kuraganira na CNDD FDD bagasezerana ko baza mu nzego twari kumwe muri leta mfata kibanza kandi kugira batahe abonyene barashize igikomo ku masezerano y'Arusha mu masezerano yo guhagarika intambara baremereye bati twisunze amasezerano y'Arusha none yo barimo aravuga uko nuko atabyaza ingira ngo kuko yababizi yari kuvuga uko kandi neza yuko amasezerano yo guhagarika intambara yari yemwe ari isunga ayo masezerano y'Arusha cya kabiri bamaze gutaha kuva mu mwaka w'2005 gushika mu mwaka w'2015 bariko barakurikiza ryose iryo bwirizwa nshingiro ryavuye amasezerano y'Arusha none ibyo ariko aravuga ko ari amagaburanyama none nibyo babandanije rero nayo yovuga gute kandi azi neza ingene iryo bwirizwa nshingiro ryubatse igihugu kandi nabo ari ibyana batahanye ndabyumva ngenda ashobora kuvuga mwene iyi
turose kandi Jean Bosco ku murongo wa telefone Jean Bosco ego aho herereye hama uce uduga ku kibazo cankererano yawe
jewe ndigana yobi ndumundi mbangana yobi nashaka gusikiriza yerekeye ibyo perezida w'urundi seri w'urundi iza yarayashikirije kezeta twabyakiriye byaradutangaje kumva ajyana yashoboye gushyikiriza ko atazo kwitoza ikiringo kiba cyo batahebye 20 azoba yagejeje muri 2020 ugasa twibaza igituma yoba yarahinduye ibwirizwa shingiro ko atabwirizwa shingiro bizo bari mu buza kwitoza igiti kizo mu buza 2014 yacyatse guhindura ibwirizwa shingiro gira nka abashingamateka barayimwangira none ubu unye n'igihito twemeza neza ko atari guhuma amaso abakungu ku bibazo bisanzwe biri mu gihugu by'ubukene bisanzwe biri mu gihugu
urakoze ngaho Nairobi muri Kenya ubwira umunsi mwiza urarindirira inyishu ya Jean Claude Karigwa ndenza ko aho uri kuratwumvira ego Karigwa
urakoze Jean Bosco naboneka ndamushimire nongere ndamumenyeshe cyane n'abantu bafite ibibazo nk'icyo ciwe yuko ubwa mbere hoho guhindura ibwirizwa shingiro baracategeka ko kumenya umuntu ahindura ibwirizwa shingiro cyangwa yemera ko ibwirizwa shingiro cyangwa se ibwirizwa shingiro yihinduka kuberawe ibwirizwa shingiro ni ibwirizwa shingiro rya Barundi gitwe ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi si ibwirizwa shingiro rya Petero Nkurunziza gushaka kurihindura kuva mu 2014 kugeza ejo bundi itariki 17 z'ukwa gatano aho Abarundi isinzi bagitoreye kwari kugira ngo inzitizi zose amategeko yose yataye igihe izo zose bibuza Burundi kwinjira neza umuryango wa Afrika y'ubuseruko kugira ngo tuje ku murongo dutangurire ajya amafaranga bitabije igihugu gikore intego y'amafaranga ikoreshwa ku mwaka cyo tubatangurira hamwe n'abandi aho kuje turajaganya n'ibyo byatuma ibyo bashingira basaba ko rihinduka ubu rero byarakunze rirahinduka ngerageje no guca nisho babambuga inyumba atakaruso maka uturuso nitwize irakaruso ka mbere ubwa mbere aho turinjiye neza mu muryango wa Afrika y'ubuseruko ubu bwa kabiri
gutega karegwa
imana umwami uburundi ubu bwa gatatu ubunyire duvize iribwizwa shingiro rizo tuma barundi bagira iteka bakiri igihugu gitsimbati nayo kwikukira
murakoze cyane gose
agera n'ikemezo cyo gucirwa imanza mu masenare akorera inyungu z'abantu z'ugutugutwa abantu amasenare yacu arisho
tukiri ngaho nyene karego murakoze cyane tuze turavunagura kugira ngo nabakunzi bari kwarumviriza ijwi ry'Amerika baze kuronka umwanya ariko tukiri kuri ivyo muheje kuvuga muravuze mutimana umwami Burundi amwe makenga ari kumbuga ngurukana bumenyi zitandukanye bavuga yuko hariho abibaza yuko Burundi bugiye gusubira mu ntwaro ya cyane
oya ye Burundi abarundi niba bishaka gusubira mu ntwaro ya cyami nta numwe azobibabuza
hama ivyo muvuze ngo vya imana umwami Burundi mushatse kuvuga iki
umwami
imana umwami Burundi
tuvuze imana umwami Burundi iyo cyari icivugo cingoma y'u Burundi igihe bwari burongowe n'intwaro za cyami ubureho niki kiricho ikivugo ni ubumwe ibikogwa amajambere ariko abarundi kubera ari igihugu camye cishira mu minwe y'Imana kigaha Imana ikibanze imbere iyo Imana akaba ari nayo yagumye ubucira icanzo abantu ariko bucira icobo niko gushima abarundi barasavye bati dusubire nyabona tuvibuze mu tujibuntu tuvibwero kibuka ubwenge dusubire duwe kibanza y'Imana yacu y'Imana y'u Burundi
bamvuga yumvira muri murafise mu bibaza yuko ku ruhande rwabo bibaza yuko Burundi bwo ariko buraja gusubira mu ntwaro ya cami canke siho muhagaze mwebwe
ariko none burya umwumvirije neza si byavuze navuze ati imana umwami Burundi agaca yigwa byora ngo ubumwe bihoga amajambere ucuraba rero muri yo bwirizwa shingiro rishasha avuga ati imbere y'Imana no kubwiza izina ry'Imana none nihaza umukuru w'igihugu atemera Imana abo bizogenda gute
urakoze cyane
kuvuga abamaze gutegekanya yuko aguma ku butegetsi kuko ivyo bivugwa na nkuru nzana CNDD-FDD yiwe nabandi bantu bavuga mwe nibyo bintu bavuga bati reka twebwe dusunika iki kintu mpaka tugishe no mubwirizwa shingiro kubera ko nicyo dushaka kugendera ko cyangwa dushaka gushikako
duce tugaruka
kuri zako urabona neza biraboneka ko bari mu barondera ya ntwaro ya cami kandi bivuze neza ati ngungu imana mwami Burundi je ndabyumviye ngana ariko abyemeje ikintu cyose abantu barundi mwari yumvira koko tuzatugende mu ntaro ya cami kandi aravuze ati bo n'abarundi babishaka bo nta kizobibabuza nuko vuga arabitegekanye
Bamwe mu bakunzi b'ijugi Amerika bariko baratwumva kuri Facebook hari umwe witwa Lionel Delos Sadan yanditse agira ati je nagira mbazenya kubaho umuvugizi w'umukuru w'igihugu ku ivyo nyene n'icubahiro yatangaje ko yabidusigura neza tukabitahura yabisiguye bibaye ngombwa umukandida mushasha bakamumenyesha abarundi kare n'ibindi bibazo bindi mushinga ntahe karego umugambwe baramaze gutangura kuvugana ivyo ushobora gusubirira president Nkurunziza
ubunjani ya nije nagambanye umwundire amasegonda make mbira bavuga inyumvira yuko yoja arumva neza ibyo umuntu yabo kandi si byiza cyane yuko indongozi zacu viza ziragerageza gufobeka ibintu nukumva neza ukumva neza wenye bazi ko yitwa bavuga inyumvira uyo muntu nukuvuga bavuga inyumvira ni izina ry'Imana Imana twe ndamusubiriyemo n'ejo nzobyemanga Imana izogumira imbere mu buzima bw'abarundi kandi ibwirizwa shingiro rihari riragitomora neza byaratowe n'abarundi bame ko abarundi bashatse kuja mu ntwaro ya cami hoba hotunganye mu matora nka yatunganijwe abarundi bakabisaba none ubwo burenganzira ko ubwongereza butwagwa n'umwami kazi ku bubirigi butwagwa n'umwami ko zahura na istwagwa n'umwami abarundi botwagwa n'umwami bakabyishimira yoba ari imbwa yurinzu ahuga yemwe agateka kazi na muntu twamatuvuga abo nino bama baharanira niko bagomba gusubira gutose kazi babisatse na kandi erega isi irazunguruka ibihe birahinduka ejo kumbure bashobora kuvuga ati dushaka umwami inyuma y'imyaka 50 bati dushaka umukuru w'igihugu inyuma y'imyaka yindi irenga batwe tugomba kwitwara n'uburenganzira bwabo icyo acumve neza kimwe
murakoze cyane murakoze cyane ego akabazo ego
inshuro yaronswe mugabo kubijyanye nuko hariho umukandida ankundire yero simvugire umugambwe uri ku butegetsi muze mutumire abavugira umugambwe uri ku butegetsi ariko nabone nibaza yuko nawe nari kare kuvuga umukandida nabo ba Frederico hari umukandida baratanga ari nabo bihutira ubutegetsi nawe nabo baratanga simidaze we umugambwe we witunganije neza ufise abantu bese abagabo bijunja n'ijambo n'abakenyezi n'abakenyezi arugamba si umutima rugabo uko bavuga ngo reka twihute nta cyihutirwa ibintu byose bibyera umwana ibyo inzara byera umwaka byerera igihe nihagera azoboneka
ico kibazo ku makuru ko muregereye nawe no mukuru w'igihugu cyo Burundi ico kibazo rero ntikiravugirwa mugambwe
oyaye hari ibindi bibazo byihuta cyane hari ibyo byihuta cyane ico kibazo ntikiyihuta kuko igihe cyo gukora ibyo hari igihe cyabyo gitekanijwe n'amategeko ntikiragera
ubwiranya ushobora kwibaza ko bizomenyekana nka ryari gamushinga ntekarego
amategeko iteko rigenga amatora n'ibyo rizobitomora neza n'ibyo ritanga ibiringo rigatanga ibiringo byo kwiyamamaza no gutanga abaserukira imigambwe ibyo rero ntibiragera ababigize niba bagomba gupfubaguza cyane kuginkenekene icyo gihe nacu ni hahandi ubona ni nk'abo bihuta bene bama bihutira ubutegetsi baramutanga uyu munsi ukaja wumva baramu ngo yasiwe naho ubona niyo migi izo mashyirahamwe barimo za bita ba Senarede n'izindi uyu munsi batora umuntu ngo niba barongoye
oya mugabe ivyo no munsi tureka tugume reka tugume mu byibwirizwa
ashingiro mu discipline witunganye neza cyane reka umwanya wabiri wagera baje bitubariya ni muto cyane muri uwo mugambo
reka tugume kuri ibyo turiko ibya Senarede tubireke kuko no munsi bamvuga inyumvira ringaha nk'umukuru umugambwe sawanya Frodevo Elia ari kundi murongo wa telefone Elia. Yego aho herereye hama interano canke ikibazo?
Eh ndi sangi ndabakira kamo ndi tura mu gitiranyo n'ama ndabakira kamo ndi.
Mhm.
Ntikema cyano vuga kuri cyo kibazo umukuru cyo jambo cyo umukuru cyo yarayakuze. Bigiza cyane cyatwe na rinse cyane cyane ndagereza ko Frederic bamvuga inyumvira.
Mhm. Ego turakumva duga ku ijambo eri.
Cyo nashamba cyo Frederic nukura yuko menga guhera 2015 menga ikibazo cyari giteke inkeke yari manda. Kibazo hone shamba cyo bamvumvira twahe twumvise nyine icubahiro mu kwezi kwa menesha yuko atagito. Nashanda mwate ko hariho umugambi guhera uwabace bafata yuko boza kugomba batangwe gutegura ayo matora ya 2020. Kwa yuko amatora buja ni kino gitego kwa kari uko boze bagatangwa kwimenyekanisha kuba botangwa kwimenyekanisha imigambi yabo n'ibyo biganyo bariko baravuga bikenewe cyane
urakoze cyane
bari bishimikiye kuyo mana
urakoze ugira umusimi
kandi bafite uwo bagiye kuza bagatangwa
neko akabazo murakumvise mushingana yahe bamvuga inyumvira
nyina ni kibazo cya manda cyahezega erega kirega manda twavuga ko atwaye kuva mu 2015 aja mu 2020 ataruhusha abifitiye atabwirizwa nshingiro rimurekurira none byaciye bihera
none bica bigenda
gute cya kabiri ibyavyawe niyo manda igira gatatu byaheze umuti wabonetsega niko bihera ikacho bumva ko ati dusimbe twiruke ngo mu bintu ngo byo gutegura ngo amatora ngo tugende ngo gutegura amatora ndabwo ngana ko gutegura amatora nta mivyimba yumva biruka baratora hirya no hino
none hace
hakano yumva kwiye we ngira ngo gwiura kwiye yaba ari nkimbonera kuri cyangwa zimukingiye ntacho byo mutwara
nitwo vyemeza ko atavyivugiye
kugira ngo tugende gutahe bisaba ibintu byinshi cyo kuva gutamwe nuko twaganiriye se tumwiza kuganira tukumviriza iyo tugomba kuba nyine tugomba kuba gakigihugu cyacu twemerana nka twese turabarundi
ibyo biganire mu kifuza
abarundi bamwe bari mu gihugu hagati abarundi bamwe ngo bari ku butegetsi ngo kubera ko ari umugambo uri ku butegetsi abandi no kamenga nacu bamaze mbe wumvise ikintu yavuze ngo abene gihugu kamenga abanyagihugu muri bwibashingiro baravuga hamwe abene gihugu ahandi abanyagihugu si amacha kubiriga bisigura iki bimbarize karegwa
reka reka bimwibarize ko muri kumwe
Federike nagomba ndagufashe gutegera icari cyo abenegihugu itandukanye hagati y'abenegihugu n'abanyagihugu bavuze mwene naka no kuvuga umuntu abyagwa n'uwo muntu abenegihugu rero bisigwa n'abana b'u Burundi bafise uburenganzira bwo gutora agiye abaye amatora ni bene Burundi banyiro bwa subwenegihugu bw'u Burundi mugatuvuze abanyagihugu nabo barundi bose n'abanyamahanga wa mu Burundi bose bitwa abanyagihugu n'abanyagihugu hariho usigwa kumbe no guha muri kigano mugabo tubuze abanyagihugu barundi bose barumva icyo arico iryo bwizwa shingiro rero ribubahiriza bose kuko si bwizwa shingiro by'abarundi gusa riratunganiriza n'abanyamahanga ba mu Burundi abanyamahanga bateranye n'abenegihugu bose bitwa abanyagihugu ariko abarundi bonyene basubiye nyaza bwo gutora nibo bene gihugu nibo bene Burundi no bitwa bene gihugu
murakoze cyane gose go ciza ku murongo wa telefone aho uherereye uduge kwijamba ikibazo canke intererano
amaro cyane kujya Amerika
nduga kwijamba turakumva
ego cyane cyane nashaka gukenguruka ijambo ryanye n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu allo
ego turakumva ciza
tukibyumva byaratugoye kwakira ariko ko kubera ari ingingo yafashe twarabyakiriye ego gusa nagomba mere nk'ukebura uwo abo banyepolitike barwanya ubutegetsi bari hanze by'ukuri n'abatama bafite imyaka bashaka bafite uburambe mu bya politike mugabo ibintu byo kuguma bafonda ibinyoma bafonda ibintu biri kontraverse kandi bumvise ukuri aho guhagaze si byiza cyane kuko ujya mutama yavuze mu kirundi cyumvikana nta kuntu bagaruka bagahinyanyura amajambo bavuga ibyo atavuze
urakoze cyane gose ciza ugira umunsi mwiza aho uherereye
ego murakoze cyane
ego umushinga ntahe karego ego perezida w'u Burundi kuri no saa tuvugana afise imyaka ingahe
Yaka 54.
Yego mwavuze ko mu mugambwe ibyo biganire umutavya kuvyishwa ko biratangura uzomusubirira ariko ko mumwegereye arategekanya kuzoca kora iki ku myaka yewe ya 56. Inyuma amaze kutanga ubutegetsi mu 2020.
Ahubwo izo yokora ni byinshi cyane bisaba ko azohitamo bikeye iyo umukuru w'igihugu amaze gufata ingingo nk'irya rurangiranwa n'ingingo umugambwe urazi ko amaze kumutora ngo abe imboneza y'amaho mu mugambwe baramaze kumugomwa ubutwari azobandanya ari impanuzwa jambo ari kiremesha aza arababa hafi abahanura twebwe tumeze nk'abana yareze akaramura azoguma tubera umubyeyi atwigisha ingene tubandanya ko tuzoguma muri politike tujya turakora ibikorwa kugira ngo duteze imbere igihugu dutume n'umugambwe wacu ugumana iteka ufise ako kazi kose azoba kajejwe azotubera kiremesha tubera umuhanuzi amakungu ashobora kumukenera kugira ngo akarabo keza yatanze mu Burundi haba muri Afurika cyangwa mu bindi bihugu afashe n'abandi kuja muri iyo nzira nziza ni muhinga mu by'uburimyi n'ubworozi ni muhinga mu by'inkino ashobora gutunga afise ibikorwa byinshi byinshi ahubwo kumbure na mwebwe muri hanze ashobora kuba akazi mu bishatse
murakoze cyane gose Frederic bamvuga inyumvira mbwira ngo kubu unye karegwa avuze bimwe mu by'umukuru w'igihugu ashobora kuzokora amaze gutanga ubutegetsi amatsinda canke aragabanutse cyane
Ndabwo ntabyazi.
Yavuze ko ari byinshi ashaka.
Ndabumariye uwo ntabyazi.
Aramuvugira.
Kana namuvugira n'ibyazo ko reja n'ibyamubari.
Ngira barabivugana kuko numuvugize wiyo.
Arakubesha nabanza kumubwira uzo musubirira rero.
Umugambwe nturiga icyo kibazo niko yavuze.
Kombe bavugana byose.
Umugo ni ikibazo kicigirwa mu mugambwe.
Ne ntari mu mugambwe.
Karego.
Urakoze cyane Diane n'ukuri rero Federico nibaza kuri uyu munsi ngira ngo ataje yiteguye mu kigaya kuyagami ningani yisanga muri kiganiro jewe ndisanga rwose igano ni kiza cyane nagira ndamubwire yuko n'ukuri uwobaza uno munsi mu mugambwe wa demokrata wo muri Amerika uwobaza mu mugambwe wa republike ati ninde azoba umukandida ejo kumwe bakugikigiye ntavyo bazi ari gihe cyabyo abarundi bose abagumya baranga n'abakenya rugamba n'imbonera kure b'umugambi Seni DDD nibashobora kuvuga ngo uko bari mu mugambi bose barazi ubuzobe indongozi yabo mu matora nawe ne mu muri Sodebu kumbure nta wazi na mutubwire nawe ati muri Sodebu mukandida zotanga mu 2020 azohigaho no Seni DDD zotanga n'uyu ati muri Ipona baramutanze n'uyu turi simigambwe mirongo nirenga abantu bose nta numwe aratanga umukandida ngira ngo umugabo kwambuka inyumvira aho nyine bamaze kumutanga ahubwo nta mutubari
biyumvira bamvyumvira amatora 2020 amatora 2020 muzo ya Jamoga president bamvyumvira
wese nakubari intambamye zihari navuze intambamye zihari muri ayo matora imbere kuza kwanza kugira amatora tubanza kumvikana ibiri turimo nibiki amasezerano yarusha agiye kubera iki reka ntiturumvikana icyo nikibazo kiri nyamukuru tubwirizwa gushyira ngaho tukavugana ibyo kuri n'akarashize ingani ngo umuntu wese ukashatse azara dutwari ko ashaka uko yumvira ati menga nta nuzanya nta hacyo tumaze
nuko turiko turasa nk'abasozera mpereye kuri kumushinga ntahe karegwa ibigiye gukurikira nibiki inyuma yo gushako umukono kwibwirizwa nshingiro ryo Burundi naho umukuru w'igihugu cyo Burundi avugiye ko mu 2020 nkuko mwabitubwiye atazoba akiri umukandida mu kugira ngo yitoze mu matora yandi ategekanijwe inyuma y'uyu mwaka
ibigiye gukurikira ahanini nuko abajezwa amategeko bace batangura kuraba amategeko yose ateye kubiri n'ibwirizwa nshingiro bakayasubira no bakayatosora hanyuma akajana n'ibwirizwa shingiro ibindi nabyo umuntu wese ku ruhande rwiwe ku ruhande rwanje ku ruhande rwawe mwese acayitegura akaraba agatangwa kwipanga neza ingene ategekanye kazoza kiwe afashwe n'Imana mu 2020 ku nibaza yuko umuntu wese ibyo byose hari byinshi bica bikorwa nawe wabyumva ubunye nkaba bavuga inyumba barumvise ko wa muntu bahora batinya ko bahiganwa ariyo batu babuza kuja mu matora yakuyemo akarenge ngira nawe baca barema baze bahiganwe na mushasha bareke kuja baratora umugwi bakina n'umuhagarikize n'umumenyereza biragoye baze baremera amahiganwa mu mahiganwa hamahagira uwutsinda n'uwutsinda ariko uwutsinzwe ntibatsinda kandi boje baraza mu matora
kezi
batsinzwe umwaka mukurikira ku muri bogerageza
Frederic bamvuga inyumvira namwe ikigiye gukurikirana igiki
mina gute ko twaje twari igihugu nimo babizi
kugwego namwe gwanda
bagomba kutujana bwo tuzobananya politike yacu twebwo tugwirira kubanya tugwandira amasezerano ya Arusha kuko niwo mushinga barundi bumvikanye nibyo twemera ibyo navyo arimo aravuga ngo bagiye ngo kwiga ngo amategeko ngo adahuye nande babwiriza kwanza kuhige mbere ko baritangaza
muce mugira ko akajambo kanyu kanyuma Frederic
ijambo rya nyuma byo no kwinagira nshikirizo nuko abarundi turakwiye kumva ibibazo by'igihugu tukitwararika ingorane z'abanyagihugu hagoma twitwararika ingorane z'abategeka iribwirizwa nshingiro ntirije gutora umuti ibibazo by'abanyagihugu rije gutora umuti ibibazo by'abategetsi rero ugasanga inyijyari umunyagihugu azovuga ati nanje ndashikiriwe ndaronse ndagize kabuhengwe rero cyo kibazo kiri mbona kiri nyamukuru ako twirirwa tuhenda abantu ngo turimo turagira duhindura ibintu by'ukuri iribwirizwa nshingiro ntaco rije gufasha ingorane z'umunyagihugu umunyagihugu yegwarijwe n'iki arugarijwe n'ubukene arugarijwe n'umutekano
muke
arugarijwe no kubura no kutishyira ngo yizane
ari mushinga ntakarego murakoze cyane gose
gusubiramo ibirwa nshingiro
murakoze cyane gose mushinga ntahe Jean Claude Karegwa ndenza ko namwe akajambo kanyu kanyuma
kamukanyuma reka nshimire Frederic bamvuga inyumvira naho byamugoye ari ibyo atavuze neza n'ibisanzwe bigora umugabo nshimire nawe watunganije iganiro kandi wakirongora neza cyane nshimire abagiye barahamagara babagabo Jean Bosco Lionel Elia na Ciza hanyuma kandi menyeshe abarundi nshimire n'abarundi batoye byizwa shingiro nshimire cyo mu kwigihugu yariteye ku igikumu hanyuma kandi nshimire nabo bose bazi neza icarico bamaze gutegera icarico iteka n'itekane by'igihugu nakazuza keza k'igihugu
murakoze cyane
kamo na Federico n'abandi ngo baze bahamye abandi barundi bake gukurikira ubwinshi
murakoze cyane gose Jean Claude Karegwa ndenza koko namwitavye ubutumire bw'ijuru rya Amerika kandi mwagize neza kuko harabategetsi bamwe bari takivugira ku Jugi America tubahaye ubutumwa bakatubwira ko FM z'Jugi America iradi ugawe ariko hugawe FM ntihugawe yindi mirongo mukorera dukorera ko mwakoze cyane gose ko namwatwitavye Jean Claude Karigwandenza ko muvugira umukuru w'igihugu cy'u Burundi Eka na Frederic bamvuginyumvira umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebu nawe nyina hari mu birigi yakoze kuri kano kanya duhaye Diane nahazwe twari kumwe muri isanga ndayifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu mandanye mu ryohegwa n'urutonde rw'ijwi rya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda
Ibiganiro cyo kuri rya Amerika birabandanya